Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimike hanini kuri bikuru bikuru. Hari abantu batatu mu muryango umwe baba ku mutumba Rukeco komine Ngozi intara ya Butanyerera bari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wa kane bakekwa kugira uruhara mu rupfu rw'umugabo yaheruka gupfa yiyahuye imvo yo baramatata afitaniye n'umukenyezi bari bubakanye na wari mu bafashwe. Inzoga ziri mu ducupa twa plastike ziragisibije mu bice bya cenda juru komine Gisagara intara ya Buhumuza. Abaho bavuga ko hari abo ziriko zirahitana abandi amagara agenda goyagoya nyuma yo kuzihereza umurindi wo kuzihereza wobuva ko zozi zimbutse mu gihe zihinguriro Brarudi zikenye ahandi naho ziri ku biciro byo hejuru ngo hamwe atacokogwa imigenderanire hagati ya Ruziba na Mutambu zo muri komine Mugere intara ya Bujumbura ishobora kugorana biturutse ku ihagarara ry'ibikorwa byo gusanura ibirero byo ku Ruzi Mugere ahitwa Nyamusenyi n'ahari akuzi Nyamporogotwe. Abahegereye baratabaza ngo hagire igikozwe ntibibomoke ugufasha abanyagatumba bakozwe ko n'imyuzurira ni mu ntara ya Bujumbura bigiye guhagarara kuri amwe mu mashyirahamwe yakora icyo gikorwa kubera amazi aharangwa kubeza abo banyagihugu bemeye kwimukira ahandi. Ibyo byose ni mu idonido ry'aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Matiyabo na Yesu irijwe ni rya Odiro Nkejimana.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'umutekano aho abantu batatu mu muryango umwe baba ku mutumba Rukeco komine Ngozi intara ya Butanyerera bari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wa kane w'iyindwi bagirizwa ko bafise uruhara mu rupfu rw'umugabo w'umukenyezi ari muri abo bafashwe. Uwo mugabo akaba aheruka gupfa yiyahuye bikavugwa ko byavuye ku matati yari afitaniye n'uwo mukenyezi co kimwe n'umwana wiwe hamwe na mwene wabo ari nabo bafashwe. Abajejwe intwara Ngozi bagahamagarira abubakanye kubitura mu gihe bagiraniye amatati bakirinda kwihanira aho mu gice cy'uburaruko bw'igihugu twakure mugenzi wacu Jana Himana.
Intandaro yihagarikwa ry'abo bantu batatu bagashirwa mu mimeno y'inyamiramabi ngo n'umugabo bivugwa ko yapfuye yiyahuye ku munsi wa kane w'iyindwi yarazwe ku izina rya Apolinaire Miburo ngo akaba yarabanye nabi n'umugore wiwe bafatikanije n'umuhungu wiwe nk'uko Pacifique Niyonkuru arongoye zone ya Rukeco abimenyesha. Uwo mugabo rero ngo yarabayeho akubitwa yongera aboherwa ku gitanda nk'uko ngo biri mu rwandiko yasize yanditse imbere y'uko yiya ku buzima. Ivyo ngo bigakorwa nabo babiri ari mu mugore wiwe n'umuhungu wiwe mbere ngo vyahora bishika akarazwa no hanze. Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze rero ngo yari yahungiye ku muhungu wo kwa se wabo ariho yari amaze iminsi. Uwo mugabo ngo yari yarimenyesheje abatware bo hasi bitako aritwara mu nyamiramabi. Mu gatondo ko ku munsi wa kane rero ngo yategerezwa kwitaba ku nyamiramabi co kimwe n'umugore wiwe. Nubwo mukiwe yitavye ku nyamiramabi uwo mugabo we ngo ntiyagiye yaciye yiyahura akoresheje ikiziriko ikiziga ciwe ngo bagiye kukibona nk'igihe cy'isaha zitandatu z'umurango. Urupfu rw'uwo mugabo ngo rukaba rwarababaje abatari bake bo kuri uwo mutumba wa Rumbaga. Urongoye zone ya Rukeco Pacifique Niyonkuru avuga ko urwo rupfu rubabaje agasaba abubakanye ko biramutse bakagiranira amatati bo kwamana ntaryo bitura inzego zibijejwe kugira zibumvirize hanyuma zibatunganirize hagufata ingingo zishobora gusinzikaza ubuzima bw'umuntu canke ngo zihungabanye umutekano. Kumva z'amatohoza rero abantu batatu barafashwe abo nabo n'umugore wa nyakwigendera n'umuhungu wiwe hamwe n'uwo yari yatse kwindaro ariwe mwene se wabo. Muri zone Rukeco komine Ngozi n'intara Butanyerera Jana Himana kuri radio Indundi Culture.
Jana Himana urakenuye ibikorwa byo gufasha bigiye guhagarara ku banyagihugu bakiba mu bice bya zone Gatumba komine Ntango intara ya Bujumbura bakozwe ko n'imyuzurira yagira hatera byahora birangurwa namwe mu mashyirahamwe y'abampuzamakungu canke yo mu gihugu. Ni byashekirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango utabara imbabare mu Burundi kuri uyu wa gatanu hahimbaza umunsi mukuru wahari uwo muryango kwahuje. Anselme Katiyunguruza yavuze ko abo bafasha batari bakicoroherwa gufasha abo banyagihugu kubera amazi aharangwa yongera ariko ko hamwe bo kwimukira hatari ibyo biza atacobuza ko bobandanya babafasha. Tumukurikire asubirwamwe mu rurimi rw'Ikirundi na Diodone Niyanzigamiye.
Gatumba c'est une zone inondable donc Gatumba n'igice kirimo amazi kandi abantu badashobora kubamwo abafasha bose twafashe ingingo yuko tuzasubira gufasha abanyagihugu bari muri ico kibanza chatewe n'amazi twarisuzumye turindiye ko abanyagihugu begeranirizwa aho abafasha baboroherwa kubafasha gutorera umuti ihindagurika ry'ibihe bisaba ivyigwa by'ubuhinga kuko nushobora gufasha abantu bari mu mazi kuko ivyo ukoreye mu mazi nta karusho bizana akarorero ugomba gupompa amazi ikiyaga Tanganyika amazi yamaze kwigarura imihana yaho mu Gatumba mbe uyaza ko twobikora dutekanye birakwiye ko haba ukwitondera ico gikorwa c'abafasha hari uburyo bwegeranijwe muri kino gihe dushobora gukoresha mu gihe bigaragaye ko ivyigwa by'ubuhinga byubahirijwe
imwe mu miryango yemeza ko ari ya mikoromake iba muri zone buringa komine mpandi ntara ya Bujumbura ivuga ko ibaye itunzwe no kugurisha inkwi batora mu ishamba cimeza rya Rukoko nubwo ibikorwa nk'ivyo bisanzwe bibujijwe muri iryo shamba abo barinyagihugu bavuga ko babitegwa nuko atamatongo yo kurima bafise hamwe kandi nuko batama baronsa aho baja guca ingero amwe mu mashirahamwe akingira ibidukikije cyo kimwe n'abajejwe intwaro muri ico gice bavuga ko ibikorwa byo konona iryo shamba byagabanutse kubera amahimiriza kuri kingira yagiye arahabwa abanyagihugu Egide nahayo
turakora ko wa mbere twicaye kwa gatandatu turonse ingene duponyokaho mu Rukoko
ubwo nibwo buzima abo bakenyezi bari muri abo banyagihugu bigana ko babayemo mbo siyindi
none udafise aho uza gukora nawe ngo usorome nk'abandi ubwo buzima bubo bubaye tubayeho kubera utwa dukwi nana nuje ugutegeye kunda kaba gufase none gutegeye kunda bakuru tugenda rimwe rimwe turiye bagufatiyeyo ni nkoni urakubitwa nyene no kuza gufunguka za gufunga
kumbuga canke mu rugo muri imwe muri iyo mihana hari migenda y'impizumi gereranye ibihibonekeza iyo baba bayikuye ni muri iyo shamba nubwo ivyo baziko bitemewe
umunyagihugu kugira ngaro nk'amahera n'ubwo butuma nyene ubonye ubwo tukagenda aho hefa mu Rukoko urabona ko bahugaye atabantu bakihafite yindimira kwagenda kuyabagurutwe dukwi tukaronka abatugurira abo bateka amarestore tutaturonka rero ingene tujya
gira imibereho y'abanyagihugu yisununure babona ko uruhara ruguma rwa leta
bikore yatse kubaho kugira ngo twisununure tworonka badusikira imbere bakaturosa naho twoba bakaturosa naho tworima kuko turafise amaboko yo kurondera kucingira ku munsi ubu harose
niho twarima kandi niho twavukiye epfo mu kagaragara niyo matongo yacu twari dufise twarimamwo ugabona kwiba umuntu no kwiba leta leta isho yamufasha nimpe aho ndi itampayeho ndi manaho imenyeho uko ntuyongira kuko nanjye merewe nabi ndi mu buzima bu
naho biruko hari bamwe mu banyagihugu bo muri ico gice babaze babangamiye iryo shamba cimeza ubu babihevye nyuma yo gushyirwa mu migwi ikora ibikorwa byo gukingira iryo shamba bafashijwe namwe mu mashyira hamwe yitaho gukingira ibidukikije Jean de Dieu n'intunze numwe muri abo banyagihugu
turatera ibiti turagira amapipinyeri kongera turabigwiza ku buryo bagiye baduha twagiye turi yungunganye kare ukuntu twari tubanye ni parumere yacu Rukoko kwa kuza guhiga ayo maruru uci ibiti turira amakara dufate no kurima bataradukura twaraja kurima niyo twarima niyo twadufite indimi
Ajeje gukingira iryo shamba cimeza rya Rukoko nabo baremeza ko ibikorwa byo kurihungabanya navyo byagabanutse ndetse yakanongera kugwizwa no gusubiriza bimwe mu biti bisene byariko birazimangana muri iryo shamba nka bimwe mu bikorwa byo kuribungabunga
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu kuri Radio Indundi kiritira arabandanya mu bijanye n'inyubako ibikorwa byo gusanura ikiraro nyamusenyi kuruzi mugere hamwe n'ikiraro cyo kukuzi nyamporogotwe biri kwibarabara bitiriya musara rica muri zone ruziba gerekeza muri zone mutambo komine mugere ntara ya Bujumbura byarahagaze kuva muri Kigara mu mwaka wa 2026 abanyagihugu bahaca bavuga ko n'ibyari byakozwe navyo bigeramiwe kuko hari bimaze gutwagwa mu gihe berekana ko ivyo biraro bishobora gukoroka kandi byari bibafitiye akamaro kanini abanyagihugu babona ko ivyo bikorwa vyo bandanya kugira niho zokwaduka amasanganya orivye kwizera
aha turi ko kiraro kibi kukuzi nyamporogotwe kwibarabara bitiriye Amsar rica muri zone ruziba gerekeza muri zone mutamu ikiraro misi yeze ibikorwa vyo kugisanura vyari vyatanguye ariko ubu twasanze vyarahagaze kuko nta kintu na kimwe kiriko kiraharangurirwa bamwe mu banyagihugu bahaca bavuga ko basa nabihebuye kuko ivyo bikorwa vyahagaze aha berekana ko umwanya n'umwanya ikiraro gishobora kubomoka kandi ukwiyunguruza bizoca bigora
isoni rwose je mbona imenga ntacyo bifashije kuko mbona kiraraho kugeze uko mu rindi minsi nacyo ndikizwa cashikirewe
ah naho dushitse ni ku kiraro nyamusenyi ahari uruzi muge muje twibone nuko hari bikogwa byo kugisana sana byaheruka guko ariko byamaze umwanya nkurumbi icyo kiraro umudugu giciye kubona kinyiganyiga cyane kibaza ko ubwacyo buheze abahacabaje no kubona ibikorwa byo kugisanura byarahagaze abatwavuganye basigura ko batazi imbo zatumye ibyo bikorwa bitabandanye bibaza nkamwe byogumo ko biri atanke iki kiraro kigiye gukoroka mbere uruja n'uruza ruzoca ruhagarara
gusa n'ivyahagaze ko cyose barabitwaye barabisehura n'imodoka sinzi ko bazogaruka ko bahasize siko hakiri kuko urabona amagabiro uko bari basize nzamabuye hariya asana yagiye yose
ntawuzi impamvu byahagaze sinzi ko babimye amahera
birabaje cyane kobera bari kwakora ibikorwa byo gusanura iki kiraro naco kidufite akamaro kanini cyane kirashoye gukora ku mwanya n'umwanya abo cyane natanguye gikorotse tuzaduhombye cyane tuzatugiduga ruguru tuzadukatira ngaha nyene
abo twayaze basaba nyabuna ko ivyo bikorwa byobandanya kugira ibiraro byose bikogwa
gusaba abantu bari barabahaye akazi ko bogaruka adukorera ibibiye kuko twe twafaswa n'iri barabara
tubajije mu kigo kijeje amabarabara mu gihugu batumenyesheje ko bazogira ico bashikirije mu makuru yacu yo hanyuma ibiraro biri ku ibarabara bitiriye Amsar muri kino gihe bigerami ni biraro bifasha abanyagihugu mu makarti atandukanye yo muri komine Mugeri ntara ya Bujumbura mu gukomeza imigenderanire nk'uko byemezwa n'abanyagihugu bahaca
Olivier Kwizerura kenuye mu bijanye n'iby'ubudandaji bamwe mu banyagihugu muri zone 9 juru komine Gisagara ntara ya Buhumuza baratewe impungenge n'umurindo uguma wiyongera wabihereza inzoga zitekewe mu ducupa bavuga ko zikaze abanyagihugu bavuga ko amazi igihe haboneka bamagara hungabana inyuma kwihereza izo nzoga bibaza ko ivyo bitumwa n'ibiciro byaduze ku binyobwa by'ihinguriro Brarudi aho naho bitabuze bagasaba ko ibinyobwa by'iryo hinguriro byoboneka byo bidakunze gutera ingaruka mbi nk'ibyo bindi n'uburongozi bw'intara ya Buhumuza nabwo nyene impungenge ni nk'izo narya hari nabo zimaze guhitana bakahasiga ubuzima aho mu Buhumuza twakure mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana hakorera
Huko vizimezwa na wangwe mubiherezi vinyoga waganirie na radio ndi kiritiri. Kuyongira kwa biherezi vinyoga vikaze viteke kwa machupa ya plastike. Kumgani zindi zikaze nga kiki. Bitunga mumuche munini ni ibura change kutuba hili zibichiro bizareta. Mgidana zojinzo kaza Brarudi. Zizu ngizi fisu ngambiru baya baye. Basigura ibizo kutuba hili zibichiro. Wangwe murabo baba mnizone ya chenda juru. Imuliko mine Gisagara. Waminyesha koprimusi wawo. Igugui umbibitandatu. Mgihigichiro. Cha leta ari 3500 na yindi nka Amstel Bright yo igugwa ibihumbi 8 mu gihe giciro cha leta kizwi ari ibihumbi 5 gusa aha rero ngo biba bikigendeka kuko Amstel ya kera yo igugwa ibihumbi 13 ibiciro biruko mu gihe zanzoga zikaze zo ziherezwa guhera ku mafaranga ibihumbi 2 gusa izigiye kuyarenza nka keke nayo igacigurishwa ari nkenke guhera ku mafaranga ibihumbi 2 nyene Arero alise ni jimbere womu chenda juru akaba yigana kwa wazi hereza afatiye ku mugabo wiwe bace batakaza akayabagu niwe bagifungura bikwiye ari nacyo gituma biherera ko bakonda cyane kana Simon ntahunkuriye aremeza ayo makuru akavuga ko yayihereje atanguva zindukana bukeye amenyesha ko aherereye abariko bavavanura n'izo nzoga bariho kandi ngo nababandanya kuzinywa baracyariho kuko inzoga z'ikirundi nyinshi zitakiryoshye akiba zako biva kwikena ivyo bazikoramwo hejuru y'ivyo abanyagihugu bavuga kukona magara y'abantu bangamiwe kubwize nzoga buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere n'ijambo yashikirije kuri wa mbere rusama ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi yemeza ko izo nzoga zimaze no kwica bamwe mu bazihereza akabona ko mbere ari ntambamye muzo kugwiza umwimbu mwomenya ko abanyagihugu bose basaba ko leta na Brarudi bagira ico bakoze mu gucuresha ibiciro by'inzoga ku giciro cya leta kugira hagabanye ibyo kwihereza izo zindi nzoga zikaze ibuhumuza Pantaleon Ntakarutimana Radio Indundi Kirutuye
Nemo bijanye na politike bamwe mu banye politike n'abari mu mashiramwe adaranira ibyicaro vya politike babona ko amafaranga agera ku miliyari 115 azokoreshwa mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 ari menshi basa mu gwiseni ujeru byo gutegura amatora ku rwego rw'igihugu ko bo kwigira hamwe ukuntu byogabanuka mu nama nabo no mu gwiseni yo kuri uyu wa gatanu urongoye mu gwiseni yavuze ko byose biva ku itora ry'umukuru w'igihugu ryashize ukwaryo yotamira tuza
Emirance Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ati izo miliyaridi 115 z'amarundi zikenewe mu matora ni nyinshi twokwiga ukuntu twokoresha make.
Mbetwege turinga ko twamumenga ibije n'inini ya cyane. Mbega hakogwe iki? Hari igihugu nzine Rwanda kivuga. Ajya amayizorwa usanga biyubakiye neza bagakoresha amasheze cyanyiki ama bon pipitre bagashira ko ibitenge bakugara bakagira izorwa. Bijya bintu sakoze. Nukuri ubu buryo twosanga bwagabanutse cyane.
Gabriel Banza witonda rongoye umugambwe APDR ati ni menshi kandi ibikoresho vyakoreshejwe mu mwaka wa 2025 vyokoreshwa n'ubu.
Nene cyuko ibikoresho mwaguze atacu byono ni kai kwa amafaranga mega ni menshi cyane. Bigatura byavuye kuko si menshi kandi tubona ibikoresho byinshi miringa. Ndi byagenze gute?
Prosper Ntahugwami yarongoye umugwiseni ujeje gutunganya amatora ati kibazo nuko itora ry'umukuru w'igihugu ryashizwe kwaryo.
Haja hazi kintu cha combinaison de scrutin intumbero ya mbere yari iyo mugabo murazi yuko itege kujya mari hinduka bivanye n'ingorane ibintu byo gusubira ku declarer le manda vyavuye ku ngorane mwese muzi za 2015 hari mu ntumbero yo gukinyira inzego z'igihugu ariko mu vetwe bwe nk'abafundi dukoresha itegeko ririho bazosurashire ku munzane barabe ikibereye ibyo sije no bivuga cyangwa bagenzanze.
Gushika ubu ku miliyaridi 115 zikenewe hamaze kuboneka imiliyaridi 3 gusa. Bamwe mu bitavye iyo nama bakabona ko bizohava biba ngombwa kwa barundi bongera guterera amatora. Kwa 2022 Ndamukiza atanguza inyigisho zijanye n'inyifato mu gihe cy'amatora zitangwa n'umugwiseni igitega. Umukuru w'igihugu yari yasavye umugwiseni kuvugana n'abazoronswa izo nyigisho ku kibazo cy'ukuntu amafaranga akoreshwa mu matora yogabanuka kugira aheza akoreshwe mu bikorwa by'iterambere.
Iyo tamira tuzura kenuye ari nahano turangirije aya makuru twari twabateguriye. Nengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Nengurukire kandi Matiyabo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira. Odiro nk'ejimana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa nibiganiro bya Radio Indondekiritu.